Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet mwadukurikira kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Guhera saa sita ku isaha ya Washington DC, ni ukuvuga saa moya ku isaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite perezida mushya. Ni perezida Joe Biden warahiriye kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka ine iri imbere.
Today, on this January day, my whole soul is in this. Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause.
Ubu ni perezida mushya wa Amerika, Joe Biden, arahirira kuyobora igihugu. Abayobozi ku isi barahiriye kandi barasezeranya gukorana birambuye na perezida Joe Biden. Impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo zirifuza ko perezida Biden yazongera umubare w'impunzi zigana muri Amerika, zumvikanisha ko igihugu zirimo kirangwamo umutekano muke. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nimujye kure. Amakuru yacu turahera kwa vugwa hirya no hino ku isi. Uko isaha ya saa moya z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi, saa sita z'amanywa inaha i Washington DC, perezida mushya wa Amerika Joe Biden yarahiriye kuyobora igihugu. Nibyo Thomas Kamirindi atubwira.
Ubusanzwe kuva mu gitondo cya karekare abaturage baba buzuye ari ibihumbi n'ibihumbi imbere y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru w'igihugu arahirira. Ubu noneho nta n'umwe uhari. Abayobozi babo babagiriye inama yo kuguma mu rugo no gukurikira imihango gusa kuri televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Urubuga runini rusanzwe rubakira uburwuzuye amabendera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arenga ibihumbi 190, ikimenyetso cyo kuzirikana abaturage batabashije kwiyizira ariko kandi n'abicwa na COVID-19. Iyi virusi imaze guhitana abantu barenga ibihumbi 400 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joe Biden yasezeranyije igihugu ko ahita atangira gufata ibyemezo akimara kurahira. Ati nta sogonda n'imwe dufite yo guta kandi twugarije n'ibibazo by'ingutu. Nk'uko ikipe ye yabitangaje, icya mbere bakora bakimara kurahira, Biden na Kamala Harris vice perezida we barabanza kujya gushyira indabo ku mva y'umusirikare utazwi mu irimbi ry'igihugu ry'ahitwa Arlington mu nkengero za Washington DC. Nyuma yaho perezida Biden arashyira umukono ku byemezo byo gusubiza Amerika muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, no gusubiza Amerika mu masezerano y'i Paris yo kurwanya imihindagurikire y'ibihe. Araca kandi iteka risubizaho uburenganzira bw'abimukira n'irindi ribwiriza abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwambara udupfukamunwa n'amazuru.
Abakuru b'ibihugu mu mpande z'isi baravuga iki ku irahira rya Joe Biden nk'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Turabibwirwa na Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson avugira mu nama nshingamateka yamenyesheje ko yiteguriye gukorana na Biden hamwe na leta yiwe gukomeza gukorana hagati y'ibihugu byabo no gukorana ku bibazo nyamukuru basangiye, harimo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, ikiza cya COVID-19, hamwe no gukomeza umutekano hagati ya Amerika n'Uburaya. Umuyobozi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Uburaya, Ursula von der Leyen, mu butumwa kuri Twitter yatangaje ko Amerika yagarutse mu muryango w'amakungu ku Buraya bwiteguriye gusubira gukorana nayo. Amenyesha ko yiteguriye gukorana na Joe Biden. Perezida w'igihugu cy'Ubudage Frank Walter Steinmeier, mu butumwa kuri video yatangaje ko uno munsi ari umunsi wa demokrasi muri Amerika, navuga ko Amerika yaciye mu bibazo bikomeye bitari bike yamara yaruhiye kwerekana ingufu zayo. Amenyesha ko naho habaye twigoro tugusenyura inzego z'igihugu, abakozi bagezwe amatora babura matari abajejwe isata cy'ubutungane nabagize inama nshinga amateka na nkenguza amateka y'igihugu berekanye ingufu za Frank Walter Steinmeier avuga ko anezerewe cyane uyu munsi ko na Joe Biden arahira mu mabanga ya president amenyesha ko abantu batari bake mu gihugu ciwe basangiye umunezero umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne Pedro Sanchez yatangaje ko insinzi mu matora ya Joe Biden ari insinzi ya demokrasi Woni insinzi itandukanye n'abafisi by'imbiro by'intagondwa abakoresha ibinyoma no gucanisha mw'abanyagihugu kubakoresha uruhagarara n'akajagari kugira abahungabanye inzego za demokrasi mu gihugu umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte mu ijambo yashikirije mu nama nshinga amateka no musiku wa kabiri yavuze ko biteze ibintu byiza ku ntwaro ya Joe Biden amenyesha ko bazotangura gukorana buno nyene avuga ko basangiye imigambi ikomeye irimo gukorana neza n'amakungu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no kudakumira umuntu n'umwe umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'u Rusiya Dmitri Peskov mu kiganiro yahabamenyesha makuru yavuze ko u Rusiya na Perezida Vladimir Putin biteguriye kongereza ikiringo c'amasezerano mashasha ajejwe kugabanya ibirwanisho ruhonyanganda avuga ko niyo Amerika yerekana ugushaka kwayo kuvyerekeye kubungabunga ayo masezerano bazovyakira neza
Donald Trump wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeje muri Leta ya Florida avuye mu mujyi wa Washington DC nyuma y'uko acyuye igihe iyi nkuru murayigezwaho na Fidel Nyongabo
Donald Trump yuri indege itwara abaprezida ba Amerika Air Force One ubwa nyuma mu mabanga ya perezida mu gitondo cyo no musiko wa gatatu yateyagana muri leta ya Florida inyuma yo kwarangiza ikiringo cy'imyaka 4 mu mabanga y'umukuru w'igihugu igihe yari kava mu biro vyiwe Maison Blanche mu masaha ya kare y'uno musiko wa gatatu yatangaje ko kuba perezida cyabaye icyubahiro mu buzima bwiwe aho kwitaba ibirori byo kurahira kwa perezida yatowe Joe Biden nkuko biba kuba perezida barangije ibiringo byabo Trump yagirishije ibirori byiwe bya byitabwe n'abatumira amajana abiri mu kibuga cy'indege cy'igisirikare kigwanira mu kirere cya Amerika cya Joint Base Andrews hanze y'igisagara cya Washington DC. Trump yabwiye abamushigikiye mu butumwa bwo gusezera ko badasezeye ko bazogaruka mu buryo bundi. Hari imbere yuko yurira indege ijejwe kurerura abaprezida ba Amerika Air Force One muri cyo kibanza cya gisirikare. Trump yatanze akarorero k'imigambi leta yiwe yaranguye harimo korohereza kurushiriza ukwivuza kw'abase kombata n'itegeko rishasha rigabanya amatagisi ku banyamerika batari bake yifurije leta igiye kumusubirira umugisha natavuze Joe Biden mwizina
Fidel Nyongabo arakomeza tubwira iby'urupfu rwa ministri w'ubanyi n'amahanga wa Zimbabwe Sibusiso Moyo wazize COVID-19
Sibusiso Moyo yamenyekanye cyane mu mwaka w'2017 yatangaza kuri televiziyo ko akuye ku butegetsi President Robert Mugabe yamusirikare mukuru w'intwazangabo w'ipete rya General leta ya Zimbabwe yatangaje no musiko wa gatatu ko yitabye imana yitanywe n'ikiza cya COVID-19 afite imyaka 61 umuvugizi wa President George Charamba yatangaje ko Moyo yasandabiye mu bitaro byo kumugwa mukuru Harare yari yagenywe mu mabanga y'umushikiranganje ajeje imigenderanire inyuma ya ko President Emerson Mnangagwa afashe ubutegetsi ashigikiwe n'igisirikare ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 muri Zimbabwe byasubiye kwiyongera cyane hari ubwoba ko ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwandukira cyane bwatandukiye ico gihugu buvuye muri Afrika y'Epfo leta yatangaje ko irikirakora ibipimo kugira yemeze ko ubwo bwoko bumaze gushika mu gihugu Ndashandago zo gukingirikiza cha COVID-19 leta ya Zimbabwe iraronka
Umubare w'abantu bapfiriye mu mirwano y'amoko muri Darfur muri Sudani uriyongera abapfuye bararenga 150 inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi
Imirwano ya mbere yamaze iminsi 3 mu mpera z'icyumweru gishize hagati yabo mu bwoko bw'aba Masalit nabo mu bwoko bw'Abarabu Nyuma yayo ejo bundi kuwa mbere indi mirwano yabaye hagati yabo mu bwoko bwitwa Falata n'Abarabu yose hamwe yahitanye abantu 159 ikomerekeramo abandi barenga 200 mwarimu Ismael Ibrahim wigisha muri kaminuza y'i Khartoum umurwa mukuru wa Sudani yasobanuriye ijwi rya Amerika kubu bwicanyi bufite imizi mu ntambara zayogoje Darfur kuva mu mwaka w'2003 na politiki wahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir yateranyije amoko y'abirabura n'ay'abarabu muri Darfur Bashiri byamuviriyemo impapuro zo kumuta muri yombi z'urukiko mpanabyamuzamahanga ruhoraho CPI rumurega genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu naho UNAMID umutwe w'ingabo z'amahoro za Loni n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yari yaratabaye Darfur yatangiye kuvayo mu mpera z'ukwezi kwa 12 gushize
Ubushinwa bwatangaje ko ministri w'ubanye n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ari umuntu utazi ibyo avuga ni nyuma yuko atangaje ko imigambi icyo gihugu ku bayisilamu n'iyindi mitwe ibarirwa ku ntoki mu ntara ya Xinjiang mu burengerazuba bw'igihugu ariho nyavuko inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo
Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa bwatangaje no munsi wa gatatu kwivyo ari ugutakaza umwanya kubera bitagira ishingiro ko ari ibinyoma byambaye ubusa bishikirizwa n'abantu bazira Ubushinwa baserukirwa na Mike Pompeo umuvugizi ubwo bushikiranganje amenyesha ko Pompeo azwi ko ari umubeshi ko yiyambitse ibara imbere y'amakungu ku binyoma byambaye ubusa yatangaje ku munsi wa kabiri abategetsi b'Ubushinwa bavuga ko imigambi y'ico gihugu mu ntara ya Xinjiang igenewe gukomeza ubutunzi n'umutekano muri ako karere byatangajwe na Pompeo ndibisaba ko haba ingingo zifatwa buno nyene yamara leta ya Amerika itegerezwa kubyisunga mu gufata imigambi yerekeye igihugu c'Ubushinwa biri kandi mu ngingo za nyuma leta ya President Trump ivaho ku wa gatatu yafatiye Ubushinwa biri kandi mu ngingo za nyuma leta ya President Trump ivaho ku wa gatatu yafatiye Ubushinwa
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu ni mu ijambo rimwe mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ibiganiro byacu birakomeje Radio ya Amerika he Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi amakuru yacu aribanda kuri uyu munsi udasanzwe ku banyamerika kuyimikwa ryo mukuru w'igihugu nuko nari ndabwiye uyu ni umunsi udasanzwe ku banyamerika bimitse umuyobozi mushya mu mwanya muto ushize Joe Biden n'umutegarugori Kamala barahiriye kuzayobora leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka ine iri imbere nka perezida na vice perezida n'umuhango wabereye ku ngoro ishinga amategeko ya Amerika nkuko bisanzwe hari isaa sita i Washington DC ariyo saa moya ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi umuhango wabanjirijwe n'amasengesho imiryango y'abayobozi bombi bagiyemo hamwe n'abandi bazafatanya kuyobora igihugu Joe Biden na vice perezida we Kamala Harris barahiye mu muhango wabaye mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya COVID-19 baraye kandi bonamiye abanyamerika basaga ibihumbi 400 bahitanywe n'icyorezo cya virusi ya corona Joe Biden ubaye perezida wa 46 wa leta zunze ubumwe za Amerika aratangaza ingamba zihamye zo kurwanya icyo cyorezo azatanga amadolari angana na tiriyari imwe na miliyari 900 yo kunganira abaturage bazahajwe n'icyo cyorezo cya virusi ya corona inkuru yateguwe n'umunyamakuru Rob Gava w'ijwi rya Amerika wigezwaho na Claude Ganza munyamagana
abantu ibihumbi babaga bazengurutse ingoro kongere ya Amerika ikoreramo ntibaza kuhaboneka harabahanyanyagije amabendera ibihumbi 100 birashushanya umubare w'abantu bakabaye bahari mbere yo kurahira Biden yatanze ubutumwa guhamagarira abanyamerika gushyira hamwe ngo babone uko bahangana n'icyorezo cya virusi ya corona kimaze guhitana abasaga 1400 muri iki gihugu n'ingaruka zacyo zahungabanyije bikomeye ubukungu bwa Amerika ati tugomba gukira hari ubwo bigorana kwibuka ariko nibwo buryo bwonyine budufasha gukira niyo magambo Biden yavuze mu ijoro ryo kuwa kabiri ubwo we na Kamala Harris bari mu muhango wo kwibuka bahitanwe n'iki cyorezo wabereye ku rwibutso rwitiriwe Lincoln hacanwe buji 400 zazengurukijwe urwibutso ni ingenzi kwibuka nk'igihugu niyo mpamvu turi hano kuva izuba rirenze kugeza mu rukerera turacana kuri uru rwibutso mu kuzirikana iki cyorezo cyadutwaye bose aya n'andi magambo Biden yahavugiye yanijeje abanyamerika guhita shyira mu ngiro ingamba zihamye kimara kurahira avuga ko nta n'isegonda kuye gutakaza mu gihe nk'iki gihugu kiri mu kaga kuri uyu wa gatatu Biden n'umugore we Jill kimwe na Harris n'umugabo we Doug Emhoff babanje kumvira misa kuri katedrali yitiriwe intumwa Matayo Washington mu gihe bari muri ayo masengesho perezida ucyuye igihe Donald Trump yari amaze gusohoka mu ngoro ya perezida yerekeza mu kiruhuko muri leta ya Florida Trump abaye perezida wa mbere mu mateka ya Amerika wanze kwitabira umuhango w'iyahira ry'umusimbuye kuva mu myaka 150 ishize vice perezida Mike Pence yitabiriye uyu muhango w'iyahira rya Biden na Harris kimwe n'abandi bayoboye Amerika nka Barack Obama n'umugore we Michelle George W. Bush n'umugore we Laura kimwe na Bill Clinton n'umugore we Hillary Clinton wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga nyuma y'imihango yo kurahira n'amagambo biteganyijwe ko Biden na Harris bajya kurambika indabo ku irimbi ry'umusirikare utazwi mu irimbi rirahitwa Arlington mu nkengero za Washington Biden wabaye vice president wa Obama imyaka 8 arateganya gusinya amategeko teka nyuranye nk'uko byavuzwe n'ushinzwe itangazamakuru Jen Psaki ku mugoroba wo kuri uyu munsi wo kurahira kw'abayobozi bashya hari ikiganiro kidasanzwe kiza guca kuri televiziyo kiswe kwishimira Amerika aho Biden na Harris baza gutanga ubutumwa abandi bantu bagaragara muri iki gikorwa harimo abahanzi nka Katy Perry, Luis Fonsi, Tim McGraw na Lin-Manuel Miranda n'abashyushya rugamba nka Eva Longoria na Kerry Washington haraba hari n'ibyamamare mu mukino wa basket nka Kareem Abdul-Jabbar n'icyamamare mu guteka Jose André na Kim Ng umugore wa mbere wayoboye ishyirahamwe rikomeye ry'umukino wa baseball abategetsi bakajije umutekano habera umuhango w'irahira ribaye nyuma y'ibyumweru bibiri imbaga y'abashyigikiye Trump bagusa ingoro y'inteko ishinga amategeko Capitol bashaka kuburizamo igikorwa cyo kubarura amajwi no kwemeza intsinzi ya Biden ku wa mbere w'iki cyumweru Harris yavuze ko nta mpungenge afite z'umutekano ko ahubwo ategerezanyije amashyushyu umunsi nyirizina w'irahira ati nzajya kurahira nemye rwose inzego z'umutekano zivuga ko buri kimwe cyose cyakozwe kandi ku rwego rushinzwe iperereza FBI rwarubanuye abasirikare 2025 bashyirwa i Washington gucunga umutekano w'iki gikorwa kuri uyu wa kabiri abasirikare 12 birukanwe mu bacunga umutekano w'uyu muhango w'irahira kuko nibura babiri muri bo bagaragaje kutishimira ubuyobozi bushya nk'uko ikinyamakuru The Washington Post kibitangaza Iki kinyamakuru kivuga ko abandi 10 bo bakuwe ku rutonde ku mpamvu zidafitanye isano n'ubuheza nguni ahabereye umuhango w'irahira hazengurukijwe ibizingo bya senyenge bityaye byakoze urukuta rurerure cyane mu buryo butari bwakabayeho mu mihango y'irahira ry'umukuru w'igihugu abadepite batoreye kweguza perezida Trump ku nshuro ya kabiri mu cyumweru gishize bamushinja gushishikariza abaturage kwigomeka iburanisha muri Sena kuri ibi birego ntiriratangira Trump aramutse hamwe n'ibi byaha yababaye perezida wa mbere bagerageje kweguza inshuro ebyiri mu mateka bikaba byamubuza amahirwe yo kuzongera kwiyamamariza kuyobora Amerika
murumva radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda amakuru yacu y'akakanya aribanda ku irahira rya perezida mushya wa Amerika twababwira ko amasaha make mbere y'uko perezida Joe Biden arahira Donald Trump yasimbuye yavuye mu ngoro ya perezida White House nyuma akuriye indege mukuru w'igihugu Air Force One bwa nyuma yamujyanye muri leta ya Florida aho agiye gutura we n'umuryango we ikindi yanze kwitabira umuhango wo kurahira wa Joe Biden wamusimbuye nk'uko byagiye bigenda mu myaka 150 ishize abaye perezida wa kane ugize imyitwarire nk'iyo Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda bamwe mu Barundi n'Abanyarwanda baragira icyo bavuga ku birebana na Amerika uyu munsi no mu bihe biri imbere turahera kuri Professor Atanazi Gahungu wigisha muri kaminuza Chicago State University yo muri leta ya Illinois ni kuri telefone na mugenzi wacu Frederic Mundikije
Perezida yatowe mu kwezi kwa 10 kumwe kugira ngo habe perezida agira nyongine na gatandatu wa leta zumwe za Amerika Joe Biden ahejeje kurahira mu mabanga yo kurongora igihugu perezida yasubiriye Donald Trump yatekeye utwi uyu munsi mu gitondo ca kare akaba rero atagiye mu birori vyo kurahira vyugiye kumusubirira mwebwe ivyo bintu bishika gake muri Amerika mwavyakiriye gute
biraryoshe muri Amerika hari hamaze iminsi amazimyaka ine abantu batwarwa uko batamenyereye none ubu perezida yahora atwara yagize ibintu bitajyanye n'imigenzo bitajyanye n'uko abanyamerika bamaze ibijana by'imyaka babayeho yagiye aho kuza kwerekana gufasha umuperezida mushasha yatowe kumushyigikira wewe yaciye agenda muhiriwe ibyo rero abantu ntibabimenyereye kandi biratangaje gose kubona yasize gusa icegera ciwe Vice President Pence yakabariwe aza kuraba aho bariko barashinga aho bariko baremeza umupresida agira 46 ibyo rero ntibyahora bibari bari kabe hari nibaza ko bibaye bwa kabiri
hari yabavuga ko na Vice President Mike Pence yahisemo kuja mu birori ya Perezida aheje gushikira ubutegetsi Joe Biden akaba atagiye mu bindi birori byo gusezera shebuja yari akorera Perezida Donald Trump yatekeye utwire mu gitondo cya kare nk'amasaha 2 naho nyine bushobora kuba ari ubutumwa Pence atanze ivyo vyo mwavyakiriye gutyo mwe
ibyo ntibyatangaje cyane kuko kuva Trump acitoza byaraboneka yuko umutima wa Trump utari uri mu byo Trump yashaka kugira
umutima ushaka kuvuga umutima wa Pence
ngomba kuvuga umutima babarira ndagomba kuvuga umutima wa Pence utigeze urorana n'ibyo President Trump yagomba kugira yego yaramukurikiye yego yarabaye Vice President wiwe mugabo ngo mu minsi ya nyuma urazi byabaye hamwe abantu baje kuraba abashinga bateka bakuraniye bakagomba kubica bakavuga yuko Pence bamunyonga urabona ko byarababaje kubona uwo yari amaze imyaka 4 akurikira atavuga ati abo bantu reka ndababuze ntibaze guturumbika ntibaze gutera ubwoba Pence si no gutera ubwoba ibyo rero nibaza yuko aribyo byatumye atora kutaza guherekeza umuperezida Trump akemera kuza gushyigikira umuperezida mushasha Biden
egome tugarutse ku ijambo ryashikirijwe na perezida Joe Biden na aje gushyikira ubutegetsi ikintu cyabashyize ku mutima n'ikihe
ikintu cyashyize ku mutima ni uko avuga ati raba igihugu kimaze imyaka kimerewe nabi gitwaye ubucumi na buhoro ati none ubu ingo igihugu gisubiye hamwe abantu basubiye gukundana bizogorana noneho byabaye mu gihe kigoye cy'ugose Frederico byabaye igihugu kiri muri coronavirus ibyo bintu byose bituma hageze yuko icyo gihugu cyazakunze giheza kigasubira kikazomara iminsi gisubira gusubira hamwe abantu basubire kubona yuko mu kuntu demokarasi ikora uko batwagwa muri demokarasi
Vice Perezida wa Perezida Joe Biden n'umufasoni Kamala Harris abantu benshi bavuga ko eka ibibaye muri Amerika agatangaza muri iki gihe umwiraburekazi wa mbere ikan mufasoni aho mwebwe muhabwa kuri
aho bido birakomeye cyane gose kuko uyu mufasoni Kamala Harris abaye umufasoni wa mbere va igihugu cya Amerika kibayeho abaye Vice President kibaye abaye fasoni wa mbere mu bafasoni bose kandi mufasoni wa mbere wafasoni babirabure bose ahawe iryo teka biraryoshe rwose bizofasha abandi bana bose abandi bantu bafite ba se wabo nkawe yavukiye se we yavukiye muri Jamaica abandi bose bavukiye hanze baje bakaronka ubunyagihugu bwino bashobora kwibaza bati noneho ibintu byose muri kino gihugu birashoboka
Profesa Atanasi Gahungu ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatumye kugira ngo muduhe ikiganiro ku byerekeye umunsi w'imboneka rimwe muri Amerika umunsi uhambaye cyane rwose aho Perezida Joe Biden yari ko ararahira mu mabanga yo kurongora igihugu mu kiringo cy'imyaka 4 murakoze cyane rwose two kwibutsa ko Biden abaye perezida agira 46 wa leta zo muri Amerika mwakoze Atanasi Gahungu
urakoze mushinga na Frederico
Sylvester Ntibantunganya wabaye perezida w'u Burundi nawe afite icyo avuga kuri Amerika yimitse perezida mushya mu minota mike ishize.
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo w'Iburundi muheje gukurikira ijambo rishikirijwe na Perezida Joe Biden ashikiriye amabanga yiwe yo kurongora Leta Zunze za Amerika mu kiringo cy'imyaka ine ikurikira. Iryo jambo ry'ijambo ryaranzwe n'amajambo akomeye cyane rwose, harimo amajambo y'ubumwe, harimo ibihe bibi Amerika yaciyemwo, eka n'inyishu agiye gusubira kurondera Leta Zunze za Amerika. Mu majambo make cyane bose, mu gutangura ijambo ryiwe Joe Biden yavuze ati Amerika igiye gutangura umunsi mushasha, ibihe bishasha. Iryo jambo mwajya kiri gute?
Yakiriye fatiye ku bintu bibiri. Cya mbere cyoco ni ibi birabaye ikiza cya coronavirus, ubona ko cyamugaje isi yose, tukaba tuzi ku makuru tugenda tubona hirya no hino, namwe gushyikiriza ku gihugu cya Amerika cyabuze abantu bashika ku bihumbi amajana ane. Na Joe Biden nyine yabivuze aravuga ati icyo ni ikintu dushinzwe gufatira ko kugira ngo turabe ikizo gukorwa kugira ngo ejo tuzirinde. Icya kabiri ni ingene rero itongwa ryiwe ryabaye, uraze ukuntu mbere bwa mbere muri kahise ka Amerika uwo bahiganwa ari mu kibanza cy'umukuru w'igihugu gushika atarasohora ijambo ryemera yuko Joe Biden yatsinze kwemera umutsinda kwiwe. Hakaba hari n'ibindi byagoranye, uravye nk'abarya baje bakamera nk'abateye mbere barateye ibyanzu ikoreramo abashinga amateka ariyo gahunda muri Leta Zunze za Amerika mvuga yuko ari ingoro, ingoro ya demokrasi mu gihugu. Ibyo rero ni byo byatumye avuga ayo majambo yose, amajambo avuga ati Amerika ntigenda akagire ibishoboka, Amerika igumye ihagaze n'umurage irahagaze, ati kandi ndabasabye ko muzogenda muri ibyo dukora. Icyo rero kuri ibyo ni ikintu kibuza mbere n'amajambo ngaje bumvise nko kurirwa gasore igihe urudi rwikukira nawe nyine aravye igihe urudi wari wuvuyemo yavuze ati muzotumengera ibyo dukora. Ego ntiyabwira abarundi, yabwira ababiriki mugabo n'abarundi baje bakagira bati hari ijambo avuze rikomeye ryo kwiyemeza icyo azokora.
Ego mu ijambo Joe Biden perezida mushasha wa Leta Zunze za Amerika yashikirije yavuze cyane rwose, eka ijambo ubumwe yagarutse kenshi cyane rwose, ivyo mubiha isiguro nke?
Birumvikana yagenda abisigura, asigura inzira igihugu cya Amerika cyaciyemo. Wumvise ngene yibukije uruhara rwa perezida yahejeje icyagwano yahuza Abanyamerika, wumvise ngene yavuze urugamba rwa Martin Luther King, wumvise ngene yavuze abakigeze muri Amerika bagwandira gutora kwabo, hanyuma ukumva rero ngene yaciye yerekana ngene yishimye kubera ari ubwa mbere umukenyezi kandi w'umwirabure afite ababyeyi bava muri India abandi bakava mu kindi gihugu, kandi akaba yarashoboye uno munsi kuba umutegetsi wa kabiri icyegera cy'umukuru w'ubuyobozi bwa Amerika. Ati iyo ni intambwe yerekana ko Amerika igenda ihinduka. Hama rero dukagira tutagira rero ku bumwe, ubwo bumwe rero bifatire gusa ku kundo y'abantu bapfa, ugafatira kandi no ku kugene Abanyamerika bagenda bose basangira imeboneka itunga igihugu gifite. Wavyumiswa yira ryaruka ko ati ibyo murabona umuntu agenda yibazibaza idini n'ibindi bindi, ibyo mbona yuko rero ari byo yihaye azokorera ko kugira ngo akomeze ubumwe muri Amerika.
Mu kari gatoya cyane rwose, ibihugu byo mu mahanga biratangira gutangaza ko byiteguriye gukorana na Leta ya Perezida Joe Biden na Kamala Harris ku vyerekeye intara ya Afurika. Ikintu mwifuza ko Leta ya Joe Biden yorangura ni ikihe mu kanya gatoya cyane rwose?
Icyo nifuza ni uko bufasha kugira ngo koko indyane ziri mu bihugu bitari bike muri Afurika zihere, ntihagireza cyane cyane abaza babyivangamo bononera Abanyafurika bonyine bari kwararondera izo nyishu, hanyuma kandi Amerika igashyigikira ibiboneka Afurika mu rugendo irimo yo guteza imbere abenegihugu bino bihugu byacu mu buzima bwabo bwa misi yose, mu byerekeye ubutunzi, mu byerekeye imibano, na cyane cyane bigashingira ku bintu bikomeye byagenerwa byo kwigisha abantu, byo kuvura abantu, kuko buriya iyo abantu badafite ubumenyi bushimishije bukomeye cyane abagira amagara akomeye ntibashobora no gutunganya iyindi migambi, usanga iyo yindi migambi itunganywa ku zindi nyungu.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo w'i Burundi, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye ngo muhe ikiganiro iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Nawe murakoze kukanya mwambaye kugira ngo mafi uganira
na shuti na limutu cheza matwi ahanivu vigano vya chubihumulish ndabashi mirechane kwa mga hisama ukulikira izbiti amerika chini na majenzi banji bamfashije gutegura makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fatuma Kara na Almas yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusa wafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kwirinda.